Iyi mwumva ni radio Ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika rirabandanya kubashikiriza ibiganiro byacu byayo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwiriwe neza nshuti mwese muduteze amatwi. Kuri uno munsi wa kane tariki zitandatu z'ukwezi kwa 12 umwaka w'2018. Muri studio gatanu i Washington DC muri kumwe na Oriane Tangishaka.
Na Fidene yo ngabo ndabaramukije ndabahikaze mu kigani. Mu kigani byacu byo kuri isa.
Na Placide Magambo nange ndabaramukije.
Twishimiye icyemezo cy'urukiko. Turabyishimiye cyane.
Ziyamiza kuneza ibikorwa bya politiki.
Yego nzabikomeza nta cyambuza kubikomeza kuko ibibazo navuze kuba ngitangira uru rugendo bitarakemuka.
Uyo ni umwari Diane Rwigara nyuma yaho Sentare nkuru y'u Rwanda imugize umwere mu byaha yari yagirizwa be na mama wiwe Adeline Rwigara ni nkuru yari kuri mikro y'umumenyesha makuru w'Ijwi rya Amerika Eric Bagirubusa yakurikirane iyo nkuru turaza kwigaruka ko mukanya kari imbere.
Chamake ya makuru yoi dano hino tuwashikiza mkanya gato umuryango wa nyakwigendera George Herbert Walker Bush yahoze ari perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika wamusezeye mukanya gato mu misa yabereye mu gisagara cha Houston muri Leta ya Texas.
Mu Swisse mu gisagara cha Rimbo niho hari kuhabera ibiganiro vy'amahoro vyahuje imigwi itavuga rumwe mu gihugu cha Yemen.
Naho mu Rwanda turababwira ku itangazo rya ministeri y'ubutabera rivuga ku rubanza rwa Diane Rwigara na Adeline Rwigara.
Ishyirahamwe mpuzamakungu ONU rimenyesha ko inyishikiye mu mahoro ishoboka ku vyerekeye intambara mu karere ka Sahara yo mu burengero. Aya makuru n'ayandi tubafitiye turagaruka ku mukanya gato mu gume hafi y'amaradiyo yanyu. Radio Ijwi rya Amerika Washington DC Doni Dorie makuru yo hirya no hino twabateguriye umuryango wa nyakwigendera George Herbert Walker Bush yahoze ari perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika uri kuramusezera wamusezeye mu misa iheje kurangira mu kanya mu gisagara cha Houston muri Leta ya Texas. Indege itwaye ikiziga cha perezida George Herbert Walker Bush ikivanye i Washington yashitse mu gisagara cha Houston ku muhinga mu wejo kuwa gatatu. Ikiziga ciwe caciye kijanwa mu isengero rya St Martin Episcopal Church kugira abantu bamuraba ubwa nyuma inyuma y'imisa n'ibirori byo kumusezera. Ikiziga ciwe gica kijanwa mu gisagara cha College Station kugira gishingugwe mu nzu y'isomero yamwitiriwe kuri kaminuza ya Texas A&M University. Aza gushingugwa iruhande y'umutambukanyi wiwe Barbara bari bamaze imyaka 73 bubakanye yitavye Imana mu mwaka uheze hamwe n'umukobwa wiwe Robin yahitanywe n'indwara ya kansera akiri muto. Abaprezida bane barimwo na prezida hari muri iki gihe barakoraniye muri katedrali y'igihugu i Washington mu misa yo gusezera George Herbert Walker Bush yabaye ku munsi wa gatatu. Tubibutse ko yitavye Imana ku munsi wa gatanu w'indwi irangiye muri Leta ya Texas afise imyaka 94. George Herbert Walker Bush yavukiye mu muryango w'abakire n'abanyapolitiki. Se wiwe yari umusenateri ku rwego rw'igihugu mu gihe sekuruza wiwe yari umugwiza atunga akomeye cyane.
Kandi naho imigwi yabitwaje ibigwanisha itavuga rumwe muri Yemen yahuriye mu gihugu cy'Ubuswisi mu biganiro by'amahoro. Ibyo biganiro bishasha bigamije guhagarika intambara imaze imyaka ine muri icyo gihugu yatumye iyo ntambara yatumye icyo gihugu cy'Abarabu gitegwa n'inzara idasanzwe. Ibyo biganiro bishigikiwe n'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU byatanguye kuri uno munsi wa kane mu gisagara cya Rimbo. Ribaye ibiganiro vya mbere hagati y'umugwi w'abagwanyi bashigikiwe na Arabie Saoudite hamwe n'umugwi w'abagwanyi b'abahudhi bashigikiwe na Iraq mu myaka ibiri. Bibaye inyuma yaho amakungu ateye akamu kucokogwa kugira abanyagihugu baronka agahengwe. Bikaba kandi bibaye inyuma yaho Jamal Khashoggi umenyeshamakuru aturuka muri Arabie Saoudite agandaguriwe mu biro vy'ubuserukizi bwa Arabie Saoudite muri Istanbul. Abanye Yemen bashika ku 10,000 bamaze guhitanwa n'intambara muri icyo gihugu. Umukuru w'ibiro vya ONU bijejwe imfungurwa ku isi amenyesha ko abantu 10,000,000 bagiramiwe n'inzara idasanzwe.
Tuze muri Afrika ishyirahamwe mpuzamakungu rimenyesha ko inyishi ciye mu mahoro ishoboka ku vyerekeye intambara mu karere ka Sahara yo mu Burengero ivyo vyatangajwe no musi wa kane na Horst Koller intumwa idasanzwe ishyirahamwe mpuzamakungu muri ako karere inyuma y'ibiganiro vyamaze imisi ibiri hagati y'impande zegwa n'ico kibazo i Geneva mu gihugu c'u Swiss ivyo biganiro vya mbere bibaye kuva mu mwaka w'2012. Horst Koller yahoze ari umukuru w'igihugu c'u Budagi ajejwe ikibazo ca Sahara yo mu Burengero akabatangaje kandi ko azogirisha inama shasha mu mezi atatu ya mbere y'umwaka w'2019. Imyaka itandatu inyuma y'uko ibiganiro amaso mu yandi vyaheruka ataco bishitse ko igihugu ca Maroc n'umuhari Polisario vyatanye mu mitwe gushika habe amasezerano yo guhagarika ingwano mu mwaka w'1991 vyaritavye ibiganiro vy'i Geneve. Abaserukira ibihugu vya Algeria na Mauritania nabo nyene bari bitavye ivyo biganiro.
Amakuru avugwa hirya no hino ku isi kwiradijwe rya Amerika arabandanya. Papa Francisco umuyoboke wa Ekleziya Katolika yagize icyo ashikirije ku makenga menshi afise yerekeye abakristu canke abayobozi b'ishengero Katolika bafise ingendo yo gukundana canke kubakana nabo basangiye ibitsina abo bita aba homosexuel mu Gifaransa. Papa afise ayo makenga mu gihe avuga ko izo nyifato zisigaye zarafashwe nk'ibisanzwe. Papa avuga ko Kiliziya Katolika itegerezwa kwiga no kwihweza neza umuntu imbere yuko yemererwa kuja mu nyigisho zo kuzohava aba umupatiri. Yongeye ashikiriza yivuye inyuma ko gufata ingingo yo kutubaka kubera indahiro yo kwihebera Imana bikwiye kuguma ari banga ryo kugendera ko no kubahiriza. Ayo majambo yashikirije mu kiganiro kirekire yagiranye n'ikinyamakuru The Strength of Vocation muri Indwi. Muri icyo kiganiro Papa Francisco ku nshuro ya mbere yatomoye neza aha hagaze ku buzima bw'abakundana canke abubakana basangiye ibitsina, avuga ko iyo ngendo ata kibanzi ifise mu buzima butagatifu canke mu buzima bw'abayobozi ba Ekleziya. Ekleziya Katolika yigisha ko kuba umuntu yiyumvamwo gukunda mugenzi we basangiye igitsina atacaha birimwo, ariko ko guhuza ibitsina n'uwo mufise igitsina musangiye ari icaha ari gicumuro. Papa avuga ko abari mu buzima nk'ubwo bwo kubana nabo bisangiye ibitsina badakwiye kuja mu mabanga y'ishengero asaba kwihebera Imana.
Radio ya Amerika Washington DC tugaruke muri Afrika. Abantu 18 benshi muri abafasoni n'abana bapfuye, abandi 10 barakomerekeje ku wa gatatu mu ntara irimo imitumba mu manuko bushira uburengero bw'igihugu ca Guine. Ivyo vyabaye igihe minibus yasekana n'ikamyo. Iyo mpanuka yabereye hagati y'ibisagara vya Mamu na Farana mu mitumba yahitwa Urekaba. Umudereva w'ikamyo avuga ko yaravuye ku mugwa mukuru wa Guinea Conakry yari kagenda n'umuvuduko munini cyane, akaba atashoboye guhagarika iyo kamyo igihe yabona minibus yari ziva mu nzira itandukanye. Ku bwa babonye ivyabaye bavuganye n'itorokanizo ry'amakuru ry'Abafaransa Agence France Presse mu mfunyafunyo AFP bavuga ko abantu 17 bapfuye buno nyene. Umupfasoni umwe nawe asandabira mu bitaro vyo mu gisagara ca Mamu. Ku bantu 10 bakomeretse, batanu muri bo bikomeye cyane bajanywe mu gisagara ca Mamu. Impanuka ziterwa n'amakamyo atwara abantu n'ibidandazwa zirakunda kuba mu mpanuka bushira uburengero bwa Gine, intara irimo imitumba ihanamye yegereye igihugu ca Sierra Leone. Amabarabara yo muri iyo ntara ameze nabi. Mubandanya kumviriza radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi na mu Kinyarwanda. Mu Burundi ni kuri FM 90 murantunga, mu Burundi ni ku mirongo migufi ya short waves. Mu Rwanda tuvugira kuri FM 104.3, kuri radio inshuti ya Boss FM 88.3.
Mu karere k'ibiyaga binini tuyahere mu Rwanda, sentare nkuru y'u Rwanda iremeza ko umwari Diane Shima Rwigara n'umuvyeyi wiwe Adeline Rwigara arabera ku vyaha ubushinjacaha bw'u Rwanda bwabagiriza. Kuri telefone mugenzi wacu murantunga mugenzi wacu Edi Gwema yavuganye na Eric Bagirubusa.
Thank you. si mu cyumba cy'amasengesho si mu kirori cy'ubukwe si no mu kabyiniro k'inzoga ahubwo ni mu cyumba cy'urukiko hahindutse uko humvikana nyuma y'icyemezo cy'umucamanza mu rukiko rukuru kigira abera bakwarwigara n'abavandimwe babo baba hanze Ubushinjacyaha baregwa ibyaha byo guteza imvururu cyangwa imidugararo muri rubanda ivangura no gukurura amacakubiri kuri Adeline Rwigara no gukora no gukoresha impapuro mpimbano ku munyapolitiki utavuga rumwe n'ubutegetsi Diane Shima Rwigara ahereye kuri Adeline Rwigara n'abavandimwe be baba hanze y'igihugu barimo muri umuna we Tabita Gwiza umucamanza yavuze ko icyaha cyo guteza imvururu muri rubanda baregwa gishingira ku majwi bagiye bahanahana kuri telefone aravuga ko bavuganaga nkaho ari abantu babiri bari kumwe bityo ko bitabereye mu ruhame ibyabaye bitafatwa nko gukwirakwiza ibihuha kuko bose barigwa yavuze ko ntawe bashishikarije kwanga ubutegetsi kuko ibitekerezo bavugagaho babihuriyeho umucamanza yavuze ko bitagize icyaha naho ku cyaha cy'ivangura no gukurura amacakubiri nacyo gishingira kuri ayo majwi nabwo umucamanza yavuze ko ntawe bashishikarije amacakubiri aravuga ko ubushinjacyaha bwaregeye icyaha kitari cyo we arasanga bishobora kwitwa kugambana cyangwa gucura umugambi wo gukora icyaha nacyo yakibagize ahabere uko yamaraga guhanaguraho icyaha burumwe niko amajwi yo hasi yakunze kumvikana agira ati amina amina kubireba umunyapolitiki utavuga rumwe n'ubutegetsi buriho mu Rwanda Diane Shima Rwigara na uregwa ibyaha byo guteza imvururu muri rubanda bikomoka ku magambo yagiye abwira abanyamakuru ubwo yashakaga kwiyamamariza gutegeka u Rwanda muri 2017 ubushinjacyaha buravuga ko hashingirwa ku byakozwe mu rubanza rwa Bwana Deo Mushayidi ufunzwe ubuzima bwe bwose kuko ngo yahamijwe icyo cyaha avuga ibintu nta bimenyetsa bifitiye umucamanza warasanga ingingo z'amategeko bwakoresheje buregesha zarahindutse yavuze ko mwe mu magambo yabwiye abanyamakuru agomba kureberwa hamwe aho gufatwa amwe amwe agashyirwa kwayo ngo byatanga indi nyito yavuze ko iki cyaha kitamuhama hashingiwe ku magambo yabwiye abanyamakuru kuko naho bigaragaza ko yateza imvururu muri rubanda yakimuhanaguyeho nawe kucyo gukora no gukoresha impapuro mpimbano nacyo aravuga ko nubwo ibimenyetso by'abahanga byagaragaje ko imikono yahimbwe nta ruhare rwa Diane Shima Rwigara rugaragaramo yavuze ko ubushinjacyaha bukimara kubona kwimenyetso byahimbwe bwagombaga guhita butangira iperereza bukamenya uko byahimbwe niwe wabihimbye kubivugwa n'abatangabuhamya nabyo yabitesheje agaciro yavuze ko bimwe muri ibyo bimenyetso bibumbatiye ugushidikanya kandi ko birengera uregwa nyuma y'ibyo byose ahise atangaza ko abaregwa bose ari abere kandi ko igarama ry'urubanza rigomba gusigara mu isanduku ya leta icyumba cy'urukiko cyahise gihinduka ukundi Diane Shima Rwigara ati
twishimiye icyemezo cy'urukiko turabyishimiye cyane
Diane bizakomeza ibikorwa bya politiki
yego nzabikomeza nta cyambuza kubikomeza kuko ibibazo navuze kuba ngitangira uru rugendo bitarakemuka
nyina umubyara Adeline Rwigara nawe yavuze ko nagera mu rugo agomba gupfuka magashima imana umurimo avuga ko ahora akora buri munsi
nishime n'umutima wanjye n'uburayifukamiye hanyuma ibizakurikira ntabwo ndabitekereza ariko n'ubusanzwe n'umurimo mbamo n'umurimo wo gukorera imana n'umurimo wo kuvugira imana n'ukwamamaza ishimwe ryiyampamagaye
waje mu rukiko wiyumva
naje mu rukiko nshima imana
umva ko bigenda gusa
cyane
Maitre Buhuru Pierre Celestin wunganira Diane Shima Rwigara avuga ko ubutabera bwatanzwe mu mucyo
cyane kubera ku cyemezo cy'urukiko kigiye mu nzira twifuzaga kandi gishingiye ku mategeko n'ingingo z'amategeko twagiye dukurikiza
Diane Rwigara muri umuntu wa Diane Rwigara yabwije ijwi rya Amerika ko yishimye cyane
nuko nayo babwiye mbere ntabwo twakagombye kuba twaraciye muri ibi byose kuko uburenganzira bw'umuntu n'ubwe mu kuvuga icyo atekereza no gukora icyo atekereza kugira ngo agire kunshinga n'Imana yamushinze kuri iyi si ntacyo nakongera uretse gushima Imana n'igitangaza dukoreye
ku munyapolitiki utavuga rumwe n'ubutegetsi buriho mu Rwanda Perezida Fondateri w'ishyaka pesi imbera kuri Maitre Bernard Ntaganda nawe akavuga ko ibibaye ari intambwe ikomeye gusa agakomeza asaba
ni intambwe ikomeye ariko nuko murambivuga ntago bihagije
hakorwa iki
turacyasaba leta FPR ubushize baravuze bati nta pressure ibariho niba re nta pressure ibariho bakaba bafunguye abanyapolitiki kubera ko hakurikijwe amategeko turasaba abandi banyapolitiki nabo bafungiwe ndashaka kuvuga Deo Mushayidi ndashaka kuvuga Dr. Theonest ndashaka gushimangira kandi abarwanashaka ba PS imbere kuri nabo bafunzwe sibyo gusa turashaka ko bafungura urubuga rwa politiki.
Urubanza rurangiye umuvugizi w'ubushinjacyaha bwana Faustin Nkusi yabwiye Ijwi rya Amerika ko atagira icyo atangaza kukujurira cyangwa kutajurira kuko atarahari, avuga ko abari mu rukiko nibamugezaho imyanzuro aribwo haza kumenyekana icyo kuzakora. Abo kwa Rwigara bari ibyaha byo guteza imvururu muri rubanda batawe muri yombi mu mpera z'ukwezi kwa 2017 mu ntangiriro z'ukwa 10 uyu mwaka bari kuwe by'agateganyo. Bari basabwe gufunga imyaka 22 n'ihazabi barirwa muri za miliyoni. Hakunze kuvuga igitutu cy'amahanga asaba ubutegetsi bw'Ikigali kubarekura. Icyakora Perezida w'u Rwanda Paul Kagame we yigeze kumvikana hakana ko nta washyira igitutu ku butegetsi abereye ku isonga. Ehwa gira ubusajwe rya Amerika ikigali
muradutunga murumva ko yari inkuru irambuye ya Eric bagira ubusa turamushimi.
Tukivuga kuri inkuru mbega leta y'u Rwanda yakiriye gute ingingo y'urubanza rwari rumaze umwaka urenga? Mugenzi wacu hano muri studio Placide Magambo arabidushikiriza.
Nibyo Fidele, ni mu itangazo rya ministri w'ubutabera n'intumwa nkuru ya leta ku rubanza rwa Diane Rwigara na Adeline Rwigara, aho bagize bati leta irubahiriza icyemezo cy'urukiko ku rubanza rwa Diane Rwigara na Adeline Rwigara kandi iraza gusuzuma byimbitse ingaruka z'iki cyemezo. Twamaganye abantu batandukanye bakomeza gutambamira ubutabera mu byo bandika cyangwa bavuga. Tuzakomeza guteza imbere no kubungabunga amategeko yacu harimo ajyanye n'imigendekere y'amatora, umudendezo w'igihugu cyacu, kandi twimakaza kubaha umuco w'ibyemezo bifatwa n'ubutabera. Mu cyumweru gishize kandi ni nabwo bamwe mu bagize inteko ishinga amategeko muri Sena muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika babinyujije ku mbuga zabo za Twitter bari bagaragaje impungenge bafite mu ikizwa ry'uru rubanza rwa Diane Rwigara, aho senateur Dick Durbin umuyobozi wungirije w'itsinda ry'abademokrate muri Sena yari yagize ati mpangayikishijwe n'ibyaha bitumvikana neza bishinjwa Diane Rwigara, mu by'ukuri bigaragara nk'aho byabaye urwitwazo rw'uko yagerageje kwiyamamariza umwanya w'umukuru w'igihugu. Mu bandi bari bagaragaje aho bahagaze bakemanga imiburanishirize y'urwo rubanza banasaba ko Diane Rwigara yasubizwa uburenganzira bwe bwisanzuye, harimo kandi na senateri Patrick Rear uhagarariye leta ya Vermont muri Sena, aho yari yagize ati iyo ubushinjacyaha bukomeje bukoreshejwe nk'intwaro yo kurenganya abanyapolitike batavuga rumwe n'ubutegetsi, demokarasi ubwayo iba ihungabanijwe. Yakomeje agira ati uyu munsi nahamagariraga leta y'u Rwanda gusubiza Diane Rwigara uburenganzira bwe bwisanzuye. Naho umudepite Anne Wagner ukomoka muri leta ya Missouri yari yagize ati uyu munsi turahamagarira leta y'u Rwanda kurekura Diane Rwigara kuko kugira uruhare muri politike mu mahoro atari cyaha. Naho undi mudepite Barbara Lee uhagarariye leta ya California we yari yavuze ati mu Rwanda Diane Rwigara n'umubyeyi we bakurikiranywe n'ubutabera kuko bagize akanyabugabo ko kwamagana ruswa n'igitugu. Aha yari yakomeje avuga ati ubwabo ni intwari kuko batanze umusanzu wabo muri politike atari icyaha. Nyuma y'iyo myanzuro rero y'ubucamanza mu Rwanda twagerageje kuvugana n'ibiro by'abasenateri nabo badepite batubwira ko mu gihe aba badepite n'abasenateri bahugukira baza kutubwira uko babyakiriye. Turakomeza tubakurikiranira ayo makuru tukaba tukaza kuyabagezaho mu makuru yacu ata.
Turagushimiye cyane Placide kuri iyo nkuru. Tukivuga nyine kuri iyo nkuru rw'urubanza rwa nyakwigendera Sina Paul Rwigara umuryango wiwe, mugenzi wacu eje ni Mukankusi yabajije umunyamategeko Professor Kambanda Charles aba muri leta ya New York no muri Amerika uko yakiriye icibwa ry'urwo rubanza.
N'ubundi nta byaha bari bafite kubera ko ntabwo ushobora kurega umuntu ngo pangisha abaturage cyangwa rubanda ubutegetsi. Umuntu umuturage ntabwo afite obligation mu mategeko yo gukunda ubutegetsi babuhari, kandi kubera ko umuturage afite uburenganzira bwo kunenga leta kabone n'ubwo yaba akoze amakosa mu gutekereza, afite uburenganzira bwo kunenga leta. Nta kuntu wavuga ngo umuntu ukoresheje uburenganzira bwe ahabwa na constitution akavuga ibitagira neza noneho ukabifata ngo ni icyaha cyo kwangisha abantu ubutwari. Ntabibaho no babifite ngo mu mategeko yabo. Iri tegeko ni imfabusa kubera ko constitution y'u Rwanda iyemerera abaturage uburenganzira bwabo. Ikindi kirego numvise nk'abarega ngo yakoze forgery
gukoresha impapuro z'impimbano
z'impimbano urega guto umuntu impapuro z'impimbano imbere na mbere utazizanye ngo ugaragaze ko ari we kubera ko guhimba impapuro bisaba ko icyo mucyongereza twita specific intent ni crime ugombye kugaragaza ko umuntu uregwa ari we wabikoze apana ntanaboshora kurega umuntu guhimba impapuro yakozwe n'umuntu wari umuhagarariye ntawe bishoboka so leta yagomba kugaragaza eze mpapuro ikagaragaza n'umuntu wasinye ibi bintu so ibintu byose ntabyo bakoze bari mu kiramicyo noneho umuntu akibaza ske ko Diana bamuhagarise mu matora kubera ko ngo yahimbiye mpapuro noneho leta ubwaye kabibyemeze ko atabikoze ubu se Kagame aramuha yindi cyase basubire mu matora
bari bamaze umwaka bafunzwe nta cyaha kibahamye ubu noneho bashobora gukora iki
ibi byose no kwevamo byasinzwe bavuga kwevamo leta yevuyemo bakoze amakosa kumwangira kwitoza bakamuhimbira ibyaha noneho ubona bo barabyemeye ko biriya ntabari ibyaha byari birimo kandi n'abantu bose biragaragara ko n'amategeko ntabwo byo bakoze sasa ikibazo ni uko sasa leta ubundi turamubaza Kagame na neri ya komisiyo y'amatora hajeske ari amatora yanyu umuntu mwabuzwe uburenganzira bwe atafite n'icyaha biragenda gute murayasubiramo
none se Professor Kambanda ubu noneho nkanyuma y'ibyo murimo muvuga Diane Rwigara na mama we bashobora kuba barega leta y'u Rwanda
ikibazo nuko nino babarega hehe ko urabona ntana bashobora kurega leta nuko babasenyeye inzu yabo ayirege hehe ko urukiko umuntu abantu bakunze kujya muri rwa East Africa nta ubasha bufite bwo guforosa leta gukora ikintu runaka nta ubashobora kubonamo indishi za kababaro ziriye nyiko za East Africa cyangwa ziya za African Union zose umuntu ashobora gutekereza kujyamo ubu ugiye kubona declaration gusa declaration ko ibyo bakoze binyuranyije n'amategeko ariko none ubyungukiremo iki ko turabizi ko leta imaze kumenyera leta y'u Rwanda imaze kumenyera gukiwa ziriye manza ngo byo bakoze ariko ibikurikiraho leta ntabwo dufite ntabwo na mekanizme nemwe hari mu mategeko ishobora leta kwishyura ari abantu ikanaba endesa akababaro inyiko zo mu Rwanda zikoreshwa n'abayobozi bakuru b'igihugu n'ibikoresho byabo sasa wagenda kurega Kagame mu rukiko rwa Kagame ngo bakuwe endesa akababaro ntabwo bishoboka
murakoze Professor Kambanda Charles kuri ibi bisobanuro muduhaye ku byerekeranye n'urubanza rw'umuryango wo kwa Rwigara rwo kwa nyakwigendera Asinapol Rwigara murakoze
murakoze
bakunzi b'ijwi ry'Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda mugihe imirongo ya FM musanzwe mutwumvira ko yifise ikibazo mukurikira ibiganiro byacu nk'uko bisanzwe ku mirongo migufi yitwa short waves guhera saa 10 kugeza saa 2 z'ijoro mutwumvira kuri metero 19 na metero 22.
Radio Isi Amerika Washington DC. Mu Burundi binogo rusangi birenga ibihumbi bine vyahambwemwo abantu mu kivunga mu bwicanyi bwabaye mu Burundi vyaratowe mu gihugu cose n'umugwi sever mu kiringo c'imyaka 4 co ni kimwe mu vyaranguwe n'abahora bagize uwo mugwi kuri uno wa kane babisikanije n'abajutse gutorwa kugira ababandanye amabanga ni nkuru y'umenyesha makuru wacu Evariste Nzikobanyanka
Musenyeri Jean Louis Nahimana ari kumwe n'abakomiseri bahora bakorana yabisikanije kuri uno wa kane na Petro Caraveri ndayicariye nabo baheruka gutorerwa hamwe n'inama nshingamateka na nkengu z'amateka mu byo Musenyeri Nahimana yashikirije ubwiye kumukorera mu ngata harimwo ivyaranguwe nabo barangije ikiringo c'imyaka 4 bariko batohoza kuri kahise kabi ku Burundi bimwe mu vyaranguwe harimwo ko sever watoye ahambwa bishwe mu rwimo rwahekuye Burundi mu myaka iheze
que dire de 4400 fausses communes éparpillées dans tout le pays
Jean Louis Nahimana ati mbega umuntu yovuga iki ku binogo 2400 byahambwemwo abantu mu kivunga muri imyaka iheze abakomiseri ba sever barutahuye icatumye haba ubwicanyi mu myaka iheze barutahuye ko ubwo bwicanyi bwava ku ndyane z'abanyepolitike bifuza gutwara igihugu umurwi warakoreye mu ntara 18 z'igihugu uraronka amakuru atandukanye ku bijanye n'ubwo bwicanyi bwabaye mu gihumbi 1965 mu gihumbi 1969 mu gihumbi 1972 igihe mu kimwe cy'icyenda 1988 mu gihe mu kimwe cy'icyenda 1991 no kuva mu gihe mu kimwe cy'icyenda 1993 gushika muri 2008 aho intambara yahagarara. Mu byagoye uwo murwi wahora urongowe na Musenyeri Jean Louis Nahimana harimwo kubura uburyo bw'amafaranga afatiye ku vyaranguwe n'uwo yakoreye mu ngata Petero Karaveri Ndayicariye yabwiye Ijwi rya Amerika ko we nabo bagiye gukorana baronse isemo izobafasha kugira ico bashitseko bazoshikiriza Abarundi n'amakungu mu kiringo bagiye kumara.
Iyo ukoze muri iyo imyaka ine ugakora neza ukazuramenyesha ibyo uri kurakora ukamenyesha ingorane n'intambamyi ufise mugabo kerekana ibikorwa biboneka na ushaka umwaka wundi bakongera barawukongera ibiri bakongera bayikongera nishaka kuvuga yuko uyu munsi twebe twinjiye nitwovuga ngo imyaka ine ni mike tutaratangura twoba tunebwe atacho turakora.
Uwo yahoze arongoye umugwi wahora ujejwe gutunganya amatora ku rwego rw'igihugu yagarutse ku ngorane z'uburyo bw'amafaranga umurwi wahora wagize kubwiwe Repubulika ntishobora kubura amafaranga akavuga ko ico kizotorerwa umuti nayo ku kibazo ca bamwe baherutse gusohorerwa imitahe mva makungu n'umushikizamanza kizigenza wa Repubulika kubera urupfu rwahoze arongoye Burundi Melchior Ndadaye umukuru mushasha wa Sever yavuze ko akazi kagabuye ni mu gihe nka Peter Buyoya yahoze atwaye Burundi yabwiye Radio BBC yabongereza kuri uyu wa kabiri ko atazitaba ubutungane bw'u Burundi ariko ko azitaba umurwi ujejwe kumenya ukuri no kunyuhanisha.
Uyu mugwi ndongoye turi kumwe n'abagenzanje b'abakomiseri mu byo maze gusoma mu itegeko riugenga bavuga ko atari umugwi w'ubutungane no kuvuga ko umurimo wowe uri kurarangurwa n'ubutungane urumva ko ico kibazo mu kibaza abo mu butungane
ariko abimwe bavuga bati uno munsi dusorora imitahe dukurikiranwa ko Ndadaye bakavuga bati tutiza ubutungane bw'u Burundi tuzitaba umugwi sever
abo rero urabareka bavuge mugabo sever ifise umurimo wanditswe mu mategeko iryo tegeko ni rishasha turiko turarisoma.
Umugwi mushasha wa Sever watanguye amabanga yawo kuri no wa kane wongerejwe ikiringo cyo gukorera ko ni kuva mu mwaka w'1985 gushika mu mwaka wa 2008 ukazotohoza no kuruhara kw'abakoronije Burundi imbere y'uko buronka intaye kwikukira. Bujumbura Evariste Nzikobanya nka Ijwi rya Amerika.
Amakuru n'ibiganiro twabateguye bigiye kurangira imara imbere yaho reka tubibutse ngingo nkuru z'amakuru twabashikirije. Umuryango wa nyakwigendera George Herbert Walker Bush yahoze ari perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika wamusezeye mu misa yabaye mu kanya mu gisagara cya Houston muri Leta ya Texas.
Papa Francisco yagize icyo ashikirije ku makenga menshi afise yerekeye abakristu canke abayobozi b'ishengero katolika bafise ingendo yo gukundana canke kubakana nabo basangiye ibitsina abo bita ba homosexuel. Papa afise ayo makenga mu gihe avuga ko izo nyifato zisigaye zarafashwe nk'ibisanzwe. Papa avuga ko Kiliziya katolika itegerezwa kwiga no kwihweza neza umuntu imbere y'uko yemererwa kuja mu nyigisho zo kuzohava aba umupatiri. Yongeye ko ashikiriza yivuye inyuma ko gufata ingingo yo kutubaka kubera indahiro yo kwihebera Imana bikuye kuguma ari banga ryo kugendera ko no kubahiriza.
Tubabwiye kwishyira hamwe mu z'amakungu ibirimenyesha kwinyishikiye mu mahoro ishoboka kuvyerekeye intambara iyo mu karere ka Sahara yo mu burengero ivyo vyatangajwe no musiko wa kane na Horst Kohler n'umwidasanzwe ishyira hamwe mu z'amakungu muri ako karere nyuma y'ibiganiro vyamaze imisi ibiri hagati y'impande zegwa n'ico kibazo i Geneve mu gihugu c'Ubuswisi.
Ane na hodoraji biganiro n'amakuru twabateguriye kuri no saha turabashimiye mwese maduteza amatwe abadufashije mu buhinga bw'ivyuma na Fatuma Kalalari Masi yadufashije kwegeranya ibiganiro tubashikirije kuri mikro muri studio 5 i Washington DC mwari kumwe na Oriane Tangishaka
na Fidel Niyongabo wari yahagarariye ibiganiro ni Etienne Karekezi. Tubasezeye mwese tubifuriza amahoro y'Imana no kubandanya mudukwikirana mu biganiro vyacu kuri radio yanyu Radio Ijwi rya Amerika.